radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, nawe mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta zunze ubumwe za Amerika izakomeza kuba bimwe mu bihugu bishakisha bakoze jenoside mu Rwanda.
Twafashije mu gushyiraho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Amerika ntabwo izahagarika gukorana n'u Rwanda mu gufata abakoze jenoside gushyikirizwa ubutabera.
Mary Catherine Fee, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ushinzwe ibibazo by'Afurika. Muri kaminuza y'ibiyaga bigari iri mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi, hari amashami yahagaritswe kubera kubura abanyeshuri.
Nk'amajeni sivile hari igihe umuntu atinya kujya kuyigamo kubera iki? Arabati sinshoboye. Ibiharuro byari byinshi, ibyo twita imboroko zo bari nyinshi, ugacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona tiki ntacyo nojamwo ku mpamvu ntabyo shoboye.
Mediatrice Ishimwe Wiga mu ishami ryo gutunganya ubukungu, aya ni amakuru iwanyu mu ntara, mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe, karamugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mwiriwe neza Venise. Turahera mu karere k'ibiyaga binini. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya kiisilamu warigamvye igitero cagabwe mu mihana yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cahitanye abantu 20 nk'uko byemejwe n'inzego z'ubutegetsi. Ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ahitwa Musandaba hanze igisagara cya Beni, ni kimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi birushiriza guhitana abasivile. Ubutegetsi bwagiriza umuhari w'iterabwoba ADF kuba ari wo wabikoze. Colonel Charles Omeonga, umurongozi mu nteko za leta ya Congo muri teritware ya Beni, yavuze ko kwa gatanu baharuye abahitanywe nabo ba Robert bagera kuri 20. Uharanira uburenganzira bwa muntu Kasereka Kasayirio wemeza ko ibitaro biri hafi byakiriye ibiziga 22. Muvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru ahubwo bwicanyi bwabereye, Anthony Mwarushai yatangaje ko abakoze ubwo bwicanyi bakoresheje imihoro kugira birinde abasirikare ntibavyumve ngo baze bahangane nabo. Mundwiheze abasirikare bishiramwe impuzamakungu ONU bari kugarukana amahoro n'umutekano muri Congo barateye ivyatsi ubundi bwicanyi bwakozwe na ADF nyene mu ntara ya Ituri. Bavuze ko abantu 30 baguye muri ubwo bwicanyi. Amakuru mu gisata c'impunzi nabi mukira, abimukira babiri barapfuye abandi hafi 20 baraburirwa irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mwibahari Mediterane hagati ya Tunisia n'Ubutaliyano. Ishiramwe ry'Abadagi ritabara ryavuze ko ryashoboye gutabara abandi 22 ricari batwara mu izinga rya Lampedusa. Ubwo bwato bwazamye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana. Mu barokotse harimo abagabo n'abagore bamuka muri Kamerune, Cote d'Ivoire na Mali nk'uko byavuzwe na Ingo Wealth, kapiteni w'ubwo bwato butabara. Muri rusangi abimukira hafi 40 nibo bari muri bwo igihe bwanduruka buva mu gisagara cya Sfax muri Tunisia. Itororokanzo ry'amakuru y'Ubutaliyano ANSA ryavuze ko abagore 9 bari mu barokotse. Mu misi mike iheze abimukira baharurwa mu 1000 nibo bashitse mu izinga rya Lampedusa y'Ubutaliyano riri mu birometero hafi 150 va ku nkengera za Tunisia. Ubushikiranganji bw'Ubutaliyano bw'intwaro mu gihugu hagati buvuga ko abimukira 14 bashitse mu Butaliyano kuva mu ntango z'uyu mwaka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kumugabane wa Buraya, Papa Francisco yarasabye abemera gusengera abanyagihugu ba Ukraine n'u Burusiya mu butumwa yatanze ejo ku munsi w'Imana hahimbazwa Pasika. Papa yarashimiye kandi ibihugu byafashije impunzi acamagarira ibiganiro hagati ya Israeli na banye Palestina. asaba imana gufasha abanyagihugu ba Ukraine mu nzira yo kurondera amahoro, asaba kandi umuco wa Pasika kumurikira abarusiya. Yarateye akama makungu gukora kugira intambara iriko irabera muri Ukraine irangire, ndetse intambara zose n'amaraso ariko araseseka ku isi uhereye muri Siriya bihagarare. Mu makungu kandi intumwa za Arabia Saudite zaragiye muri Yemen ejo ku munsi w'Imana mu biganiro bishobora kuzoshika ku masezerano y'amahoro n'abaruberi b'abahuti bashigikiwe na Iran. Abo baruberi nibo bagenzura umugwa mukuru wa Yemen Sana. Abadiplomate bavuze ko Arabia Saudite iriko irarondera inzira yo kurangiza intambara muri ako karere. Izi ntumwa zishitse haheze ukwezi Ubushinwa bufashije mu guhuza Arabia Saudite na Iran. Ibi byateye icyizere ko ari intambwe izoshikana ku kurangiza burundu iyo ntambara imaze guhitana ibihumbi amajana by'abantu. Nayo mu Bufaransa, umushikiranganji wa mbere w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko abantu barenga 10 bahambwe n'ibibomoke by'igorofa yasenyutse inyuma yahiturikijwe n'imbeya z'umuriro zadutse muri yo mu gisagara cya Marseille. Nibiramenyekana ko hari uwishwe n'iryo sanganya canke icyariteye. Iyo nyubako y'amagorofa 5 yasenyutse inyuma ya saa sita z'ijoro ku munsi w'Imana. Umukuru w'igisagara cya Marseille Benoît Payan yavuze ko abantu 6 batwawe mu bitaro kuvugwa.
Urakoze Aloys Bigirimana, namukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio yacu vewa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta zunze ubumwe za Amerika izakomeza kuba kimwe mu bihugu bishakisha bakoze jenoside mu Rwanda. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika, Mary Catherine Fee, yabivugiye mu muhango kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe Abatutsi, umuhango wabereye i Washington DC. Tim Harris Ishimwe.
Uyu muhango wo kwibuka wabereye mu cyumba kinini cy'inzu ikoreramo abanyamakuru hano i Washington, National Press Club. Ni umuhango witabiriwe n'abantu bari hagati y'ijana 500 na 200. Muri bo harimo ambasaderi w'u Rwanda Madame Mathilde Mukantabana na Molifi, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibibazo bya Afurika, n'abandi bategetsi bahagarariye ibihugu byabo. Ambasaderi Mukantabana yashimiye abitabiriye umuhango wo kwifatanya n'abanyarwanda muri ibi bihe, yumvikanisha ko icyo ari cyo gihe cyo kubona inshuti nyayo.
Ubufatanye bwanyu n'abanyarwanda muri ibi bihe twibuka ibyaranze amateka yacu n'iby'agaciro gakomeye. Mu bihe nk'ibi niho ubukeneye inshuti kandi mwaje. Ndabashimiye ko ubucuti n'ubufatanye.
Ambasaderi Mukantabana yashimiye kandi ku buryo bwihariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umufatanyabikorwa wacu wo kwiringirwa, wadufashije kongera kwiyubaka no kugera ku majyambere. Twizeye kandi ko tuzakomeza kugirana umubano mwiza no gushimangira ubucuti.
Molifi, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika, nawe yagize ati:
Amerika yabaye kandi izakomeza kuba kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu gushakisha abakoze jenoside. Twafashije mu gushyiraho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Amerika ntabwo izahagarika gukorana n'u Rwanda mu gufata abakoze jenoside gushyikirizwa ubutabera.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken nawe yageneye ubutumwa u Rwanda muri ibi bihe byo kwibuka. Abinyujije kuri Twitter yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanyije n'u Rwanda mu kwibuka kunchuro yama kumyabili nikenda jenoside ya kore wabatuti. Yonje hati, turunamira kandi nabo bandi bishwe bazira kurwanya ubutegetsi bwakoraga jenoside. Mureke twiyemeze kukumira ko ishyano rya jenoside ryazongera kuba. Ibiro by'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONI mu butumwa bwe ambasaderi Linda Thomas Greenfield yagize ati mu myaka 29 ishize amahano atavugwa yarabaye. Mu minsi ijana y'amahano yabaye mu Rwanda, ibihumbi 100 by'abatutsi barishwe muri jenoside yatijwe umurindi n'imvugo zihembera urwango zibasiraga ababanyamuke. Abahutu n'abatwa bagerageje kurwanya ibi byaha nabo barishwe. Ambasaderi Greenfield yatangaje ko igihugu cye kifatanyije n'abanyarwanda mu minsi ijana yo kwibuka no kunamira inzirakarengane zahasize ubuzima. Agira ati, dushimiye kandi ubutwari bw'abahagurutse basaba ihagarikwa ry'ubwicanyi iterabwoba n'urwango. Ambasaderi Linda Thomas Greenfield yavuze ko mu mwuga we muri serivisi y'ububanyi n'amahanga harimo no kuba yarakoreye mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu ntangiriro za jenoside, ubwo yakoraga nk'umuhuzabikorwa ushinzwe ibibazo by'impunzi mu karere. Ati, nyuma y'imyaka 40 biratangaje gutekereza ku mpinduka nini abaturage b'u Rwanda bamaze kugeraho. Madame Linda Thomas Greenfield mu butumwa bwe yongeyeho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itewe ishema no kwifatanya na Leta y'u Rwanda n'abanyarwanda mu muhate wo gutsinda uyu murage mubi na kimwe mu bihe by'icuraburindi byabaye mu mateka y'inyokomuntu. Ati, turashimira u Rwanda kuba rwarahisemo gushakira ubutabera abagezweho ingaruka ibyatanze umusanzu rusange wo gukira ibikomere no guhuriza hamwe abanyagihugu. Uretse amagambo yavuzwe n'abategetsi bari bitabiriye uyu muhango, hari kandi abatanze ubuhamya barimo Konsole Nishimwe utuye mu mujyi wa New York.
Umva ntabwo ari ibihe byoroshye ku muntu wahuye n'aya mateka, kuko wongera gusubira inyuma ugatekereza inzira waciyemo n'abawe wabuze n'ibyakubayeho. Ntabwo ari ibihe bitworohera ntubana nabyo ubuzima bwawe bwose, nubwo ari imyaka 29 ariko ntabwo biba byoroshye igihe cyose umuntu ageze mu bihe byo kwibuka.
Ubuhamya burambuye bwa Konsole Nishimwe yabukubiye mu gitabo yise Tested to the Limit.
Urakoze Tim Harris Ishimwe. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika. Imibare y'ubushakashatsi bushya bwakozwe ku ndwara y'umubyibuho ukabije irerekana ko niba nta gikozwe vuba, kimwe cya kabiri cy'abaturage batuye isi bazaba bugarijwe n'iyi ndwara bitarenze umwaka 2035. Abakoze ubushakashatsi baravuga ko uduce kose twisi twugarijwe. Themistocle Mutijima.
Raporo y'uyu mwaka wa 2023 y'ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku ndwara y'umubyibuho ukabije bwitwa World Obesity Atlas WOA mu mpine, igaragaza ko miliyari zirenga enye z'abantu mu isi bazaba barwaye umubyibuho ukabije mu 2023. Bazaba bavuye kuri miliyari 2.6 bariho muri 2020. Imibare y'ubu bushakashatsi isanzwe igenderwaho n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ku byerekeranye n'iki kibazo. Iyi mibare y'ubushakashatsi bwakorewe ku bihugu 180 igatangazwa ku itariki ya 4 y'ukwezi gushize kwa gatatu, umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya umubyibuho ukabije, iragaragaza ubwiyongere bwa 30% mu gihe cy'imyaka 15. Ubwiyongere bukabije bw'iyi ndwara kandi buragenda bugana ku kuba icyorezo mu bice byose by'isi. Ibihugu byo mu karere k'inyanja ya Pasifika nibyo bigaragara muri iri gereranya ko bizagira ubwiyongere bwinshi kuruta ahandi muri iki gihe cyo kuva mu 2020 kugeza mu 2035. Nka Repubulika z'ibirwa bya Kiribati na Tonga bizagira ubwiyongere bwa 60%. Ni mu gihe muri Polinezia y'Abafaransa ho abarwaye umubyibuho ukabije baziyongera ku kigero cya 65%, naho muri Mikoronezia biyongere ku gipimo cya 64%. Ku mugabane wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niza ku isonga n'ubwiyongere bwa 58%, igakurikirwa na Canada na 49%. Akarere k'Amajyaruguru ya Afurika niko gafite imibare iri hejuru ku mugabane wa Afurika n'ubwiyongere bwa 49% mu bihugu bya Algeria, Misiri na Libya. Ibyo bigakurikirwa na Tunisia ndetse na Maroc bizagira ubwiyongere bwa 46% buri kimwe. Umubare nk'uwo kandi ni na Afurika y'Epfo ifite. Ikigereranyo cy'umuryango mpuzamahanga wita ku mubyibuho ukabije cy'uyu mwaka wa 2023 giteye impungenge ku isi yose, ku buryo nta gihugu na kimwe kiri ku rwego rwo kugera ku ntego yo kurwanya uwo mubyibuho OMS yari yihaye mu myaka 15 yo kuva mu 2010 kugeza mu 2025. rumwe mu ngero z'uburemere iki kibazo gifite n'ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije mu bana ingimbi n'abangavu. Abanditsi raporo bagaragaza ko abari mu kigero cy'imyaka kuva kuri 5 kugera kuri 19 bugarijwe cyane n'umubyibuho ukabije hose ku isi. Mu mpamvu zirimo gutera ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije harimo uburyo bw'imirire bugenda bwibanda cyane ku biribwa bikorerwa mu nganda. Harimo kandi ubwiyongere bwa kirogoya zibangamira imikorere n'imikoranire y'imvubura n'ingingo zigize umubiri w'umuntu ubuzigaragara mu bigize ubuzima bwose bwa muntu. Nyuma hakaza n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Nk'uko inyigo y'umuryango mpuzamahanga ku mubyibuho ibigaragaza, ibyo byose birabangamira urugamba rwa za leta z'ibihugu rwo kurwanya iyi ndwara. Raporo ikaburira ko nubwo gukumira no kuvura indwara y'umubyibuho ukabije bisaba ishoramari riremereye, ikiguzi cyo kunanirwa kubikora cyo kizaremera kurenzaho. Ubushakashatsi bw'uwo muryango bugereranya ko ingaruka z'iki cyorezo ku bukungu bw'isi zizagera ku kiguzi cya miliyari 400 z'amadolari ya Amerika uhereye ubu kugeza mu 2035 niba nta gikozwe mu guhagarika ubu bwiyongere.
Urakoze Themistocle Mutijima, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kaminuza y'ibiyaga bigari iri mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi hari amashami yahagaritswe kubera kubura abanyeshuri. Ayo mashami arimo iry'iterambere, amategeko n'ikoranabuhanga mu by'itumanaho. Iyi kaminuza imaze imyaka 6 gusa ishinzwe. Inkuru ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye.
Ibyo bisate n'ibijanye no gutunganya ubutunzi ibitera bifudika suko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa. Uhagarariye ico kigo Richard Niyonkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyoberwa. Guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo yoba biterwa n'agakuku. Ishimwe Mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi wasigura ko hari bisata bitinywa kuko bigumye.
Nk'amajeni civile hari gihe umuntu atinya kuja kuyigamo kubera iki? Arabati sinshoboye. Ibiharuro byo bari byinshi, ibyo twita imboroko zo bari nyinshi, gacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona tiki ntacho noja mwo ku ntanzu ntabyo shoboye.
Uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye. Ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi.
Ku bitaro ndashobora kuja gukorayo kuko barakenera ubuje ry'amahera, hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo. Mugabo kandi sinkibagiye ko iyo turiko tuyiga batwigisha no kuraba iby'iwacu, ubwacu twebwe ubwacu baratwigisha no kwiteza imbere. No kuvuga iyo rero uri kwiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo uri kurakora byose uca usanga bigiye nabi, ariko mu gihe uri kurakora iby'iwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera.
Imana ishimwe Estera na we yiga mu gisata nk'ico. Ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashuri yisumbuye kuko narabikunze.
Tewe muntu amakewe nabonye no kuguma ndabikwikira kuko narabikunze. Mbonanye nari ho no kuma mbandanyiriza kuguma ndavyiga ndabibamwe ndabikunda uko nyene cyasanga no kuguma nkurikirana ico gisata.
Nayo igituma hari bisata bidahurumbirwa nuko hari imyaka abanyeshuri baba bake mu mwaka wa mbere. Iyo badakwiga itegere gisabwa ca 30 iryo shuri ntiriba rigitangura. Abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata nubwo baba batacifuza. Bisigurwa Nayishimwe Mediatrice.
Nk'akarorero hari ukuntu umuntu ashobora kuza kwiyandikisha kuko aba yagishe n'ico gisata, ariko amaze kwiyandikisha ugacusanga uko iminsi igenda irahera abandi baronse. Kandi nonaho urahaze uko hameze twigishwa n'abavuye i Bujumbura, rero iyo bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashyira mu bindi bisata mugabo atari ku mvuzi bavuye.
Patiri yagamuka Mama Mary yiga mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ryahubaye nawe ati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'inshuti canke umugenzi yize agate imbere nawe bizotuma aba nkabo.
Zo tubona kumbure ni hahandi usanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe bakuru biwe cyangwa abandi bantu b'inshuti cyangwa babagenzi bacize. Ahandi naho ugasanga umuntu nafise n'intumbero yaje kwiga bamurongize kwiga cyangwa nyine yafashe umugambi wo kwiga mbwa nafise intumbero ngo avuga ati nzoshika kuri iki n'iki n'iki akava kwinjira habonye abandi bari. Cya gatatu gituma abantu binca muri izo bisata kumbure bimwe byo kurota umuntu agira ati noja muri kirya gisata nzo umuntu ahambaye nzokwicara mu biro tunganya iby'amahera iby'ubutunzi bashafari yo kwinjira muri izo bisata.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gutyo bakayikora ko Ishimwe Mediatrice na Manishimwe Estera bishuye bati
sinashimye gisata kugira nkore ku mafaranga ahubwo nashimye gisata kubera ko nshobora gukora ahari ho hose ataho nimiriwe
oya oya suko ntuwoge haruruko kuko amafaranga naye igihugu amafaranga ntushobora kuyiba ngo reko nizihe ngo reka nzoshe nje gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga oya ahubwo umukontabre niwe abakwiye gukontrola ibintu neza ku murongo umwanya wo kuyiba yotunganya neza ibintu ku murongo
Patrick yagamuka mama me ati ico kumenya nuko amahirwe y'umuntu ataba yuwundi
amahirwe y'umuntu ntaba yuwundi kiretse gusa mu gihe umuntu wenyene niyo yosanga yagiye mu gisatagira akabona ko ashitse akagira umwete mu ishuri akagira umwete nigihe asohoye iryo shure gukoresha kwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha ayizo ndoto yagize akazozishikako izo rero bisobanugira ni gukora bisaba kwikuramo kurera amaboko bisaba gukoresha bwa bumenyi uba wararonse
kubwo mupatira rikariga mu gisata cyo gutegura imigambi y'iterambere ahubaye ati hari ibisata ugaruka gwo kwitayeho na cyane cyane mu Burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere reka tubwire ibyashimye muri cyo gisata
icambere nuko mbona ko ari gisata izo umuntu yiga yibumenye umuntu aronkayo buramwugurura ukamuhize iyumviro zingene yoja kubaho ahabaye ningene yo kwiteza imbere icakabiri naco ico gisata kiraheza igaha umuntu n'iziyumviro ingene yogenda agateza imbere abandi ahabaye akabahize iyumviro akabugurura ubwenge akabafasha akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari hamwe na hamwe mu mashirahamwe koko ishobore kuja imbere kandi ishobore kubashikana ku kintu icya gatatu rero nico kitwinjizanye zina muri uyu mugambi wa leta uko abenegihugu biteza imbere mu makoperative mu mashirahamwe
Patrick yagamuka mama me hati co gisata ni cari gikwiye kubura abacigamwo kuko ni kirumara mu gihugu
kubwizo rero ni cari gikwiye ahubwo kubura abanyeshuri bacinjiramwo ahubwo ni cari gikwiye kuronka abanyeshuri benshi kugira ngo turonke abantu benshi bincabwenge bimboneza mu iterambere mu migambi kugira ngo aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere tushike ku iterambere turonke ubuzima turengene twibeshaho hanyuma dushobe no hanga nakazi kumbure aho tubaye muri bene wacu navugana cyane cyane tubona ubuye abarondezi bakazi cyane mbere n'abakazi kaheze ushaka kurondera gushasha aho twita abashomeri batera bagwirirana
inakari Leo Deta yahejeje muri cyo gisata ati mu Burundi cyo gisata ni kirumara mu gihe hari gwirirana ry'abantu bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane zitegwa n'ubwinshi bw'abantu
cyo gisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni gisata kiza cyane kuko tutavyirengagije umuntu azokenera iterambere kuva vuta kugeza yitabye imana nk'igihugu cy'u Burundi numuse turiko turonka abantu benshi baba muri kino gihugu byari bikwiye rero yuko aba bana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi
Patrick yagamukama agarutse ku gisata cigisha iby'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo ca kaminuza asaba ko nico gisata cohurumbirwa nk'ibindi kubwiwe ntaterambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari ibibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'u Burundi n'andi matati abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara inakari Leo Deta aremeza ko hari ugwaruka haruja kwiga ibyo bisata kugira abazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze iminsi biba hamwe hamwe
rero bipfuza kuja kujera amahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwiza tunga kugira bikunde batunge hakiri kare oro itunga gize bari kuyirondera babanje guca hasi nico gituma ubona uno munsi amabanki menshi usanga yibwe ama opitu ugasanga yibwe kubera abo bana nta karanga mutima muri bo bafise bafise karanga mutima ko kugomba gutunga ihuti ihuti
uwo mukenyezi arababazwa no kubona ugwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye
biramba badakumva uja kwiga kugera amahera aho bakwiza kugera abantu kuge dushobora gutunganya neza iyi si imana yaduhaye iyi si tuyitunganye neza ku buryo nk'uko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose urongo icushira icufungura umufuko wose uronka amafaranga aya mafaranga turondera iki kintu turondera cyo gushira ku munwa ngaha muri nosi dutegereza gutunganya tukayikora hanyuma duhejeje kuyikora abajera ibyo twagize bakaboneka
nta karuta imana Sylvie yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mubashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara cha Bujumbura arabona ko kubera hari bisata bitakigira ababyigamo bizotera ingorane igihugu muri kazoza
urakoze Thierry Vendayishimiye tugeze ku makuru ya sporo mu Burundi ikipe y'u nani yatangiye neza irushanwa ry'umwaka rya basketball litsinda lezipo n'amanota 79-61 ni irushanwa rizakinwa mu byiciro bitatu kugira ngo hamenyekane ikipe izahagararira u Burundi mu mikino ya basketball l'Africa League Desire Hatungimana
Iganwa cy'u Burundi muri basketball y'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 ryatanguye kuri uno wa gatandatu ritanguzwa n'ibirori byari byitabiriwe n'imigwi igize iryo higanwa ryavyatewe iteka na bamwe mu barongoye amashirahamwe y'inkino nka Alexandre Muyenga arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi abavuzi b'ingoma ntibari batanzwe muri ivyo birori byo kugurura ihiganwa urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi kuri uwo munsi wa mbere w'ihiganwa rya Viva Basketball League rwahuje urunani na Lezipo umugwi wa Lezipo warangije agace ka gatatu k'urukino usumvye urunani nota rimwe ariko abakinnyi b'urunani baza kwivyukiranya mu gace ka kane urunani rw'ijana na 22 kuri atatu ya Lezipo uwo mugwi wayoboye urukino gushika mu gace ka gatatu utakaza urukino abakunzi basa n'abizeye Zigama Sabo Fabrice amenyereza Lezipo amenyesha ko urunani rw'abasumbije ubunararibonye
twatanguye neza mugaba hanini cyatwishye abakinnyi bashasha na experience yerekanye yuko bayiturusha ndetse tumubona twari imbere yabo ama bashobora kuba mutaskol baradutsinko batujije determination
Elvis Hakizimana bataziraga afisi icegera cy'umumenyereza w'urunani nawe amenyesha ko bagize ibibazo bikomeye mu ntango ariko ku mukenyuro bakoresheje mu nyuma babafashije gutahukana ngo rukino
n'ukino utari koroshe uravyene bazutanguye twari tuse plandoje twateguye mwashobye twatanguriye ko twagerageje kugira ngo tugire ino take ikoreye ku bakadre biwacu nk'uko murabibona mugabo wese afite mama ipariko l'équipe adverse yaraje yiteguriye cyane abo bantu yagerageje kuba bloka kugira ngo nashobe fine mu nyuma twagize une défense iri solide iri centre cyane kuri rya mukinyi wabo manda ikora shuta cyane nabanye turagerageza kugira ngo dusenge ama vice en défense amacuri kuri équipe n'imipira nje ku conversation wa manota
abakunzi b'urunani bari benshi ku kibuga nk'uko vyama iyo mugwi wabo wakinye Nzeyimana Olivier umwe muri abo amenyesha ko bizeye ko akamwemwe bagize ku rukino rwa mbere bazokagumana gushika batora igikombe cy'uno mwaka
genda gyehewe cyane kuri uyu mwanya urabona yuko insinzi yari ryoshye cyane gose nakaje kagiye ngira byumwe uyu mwaka dutegerezwa kuduga ku yindi nivo kuri tuko twari duwe mu mwaka uheze kuba dusanze turi kumwe ndabateye intege uko bama babikora match yose bamenye ko ari finale no muntu wiza kandi tuzoza guca nyine ni tuzovuga ngo tuzokina nande cankende naho tuzokina na mutanga cyane iyo tubona umenga babona umenga iroroshye tuyifata nka finale twarabikoze mu myaka iheze n'ubu kandi turabyifuza kubikora kandi
muzindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa mbere w'ihiganwa New Star yatsinze Kerne ku munota 85-68 Jimkana itsinda Target intamenwa yo mu ntara ya Ngozi ku munota 92-59 Dynamo irahiye Karera Lions yo mu Rutana ku munota 91-48 Young Eagles y'Imakamba nayo yatsinze Message Ngozi ku munota 63-58 mu mupira w'amaguru naho ku ndwi ya 24 Atletico Olympique yatsinze Interstar bitsinda 2-0 ni navyo Vitaro yatsinze Magala Young Boys Egrenoire yatsinze Top Junior kimwe ku busa Musongati yanganije na Rukinzi busa ku bundi Bumamuru na Tigre Noir zaranganije kimwe ku kindi Olympic Star itsinda Buja City ibitsindo 2-0 nayo Flambeau du Centre ikaba yagiye gutsindira Message Ngozi ku kibuga cyayo igitsindo kimwe ku busa Flambeau du Centre yaciye ifata ikibazo cya mbere n'amanota 53 Bumamuru ni ya kabiri n'amanota 52 Vitaro ikaza mu cyondo cya gatatu n'amata 49 Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi abimugombwa na Mugambazi abigisakura na Gishamvu abinyanza na Nyantanga mwese mukomere dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ujya impaka n'impeshyi abazi ibigegaciye umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.